Iyi İradi Özgürlüğü Amerika. Radio Kirya Amerika bugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ikaze mu makuru ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije na bagenzi banje kongeza ho ya makuru. Leta y'u Burundi irahakana ibivugwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye kudashishikajwe no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
Umugabo warashikije ibitari bike ibyo yashikirije nk'uko mwama mwarabibona n'ibintu batoragura hirya no hino babwirwa n'aba n'abariya akenshi bakabibwirwa n'abantu badabona neza ko badakunda iki gihugu n'abarundi barimo badakunda igihugu cyabo.
Uwo ni ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye. Aho mu mahanga Perezida George Weah wa Liberia yategetse ko abakozi bo mu buvuzi bahagaritse imirimo basaba kongezwa birukanwa ku kazi. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahede ku mugabane wa Afrika muri Liberia ho Perezida George Weah yategetse yirukanwa ry'abakozi bo mu ishami ry'ubuvuzi bigaragambije bagahagarika akazi basaba kongezwa imishahara muri iki gihe cya COVID-19. Fidel Niyongabo yo wateguye inkuru.
Leta ivuga ko naho intambwe za mbere zari zafashwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ivyo bibazo bikiye mu mahoro, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu gihugu bwaranse kumvikana nayo mu biganiro byabaye. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwahawe amabwirizwa yo kurondera abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bafite ibisabwa mu ntumbero yo kuba barasubiriye abakozi bo muri icyo gisata bagararije akazi. Ishyirahamwe riharanira inyungu z'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi 90 ririko risaba ko bongerezwa imishahara bidatevye. Yamara umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru Len Eugene Nabi avuga ko leta izaratanze amafaranga ya mbere agera ku miliyoni n'ibihumbi 700 y'amaero yamara ko banse kugaruka ku kazi. Atangaza ko aricyo gituma leta yagabishije kubasubiriza. Uwo mushikiranganji aremera ukwitanga kwabo babandanya kwerekana. Yamara avuga ko uburyo leta ifise bwo kubahiriza ibyo basaba bufise aho bugarukira mu gihe cyo hafi.
Urakoze Fidel, urakomeza utubwire iby'ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhinde byumvikanye kutongera ingabo zabyo ku mupaka uhuza ibyo bihugu mu gace bitumvikana ko mu misozi miremire ya Himalaya. Icyo cyemezo bakigezeho nyuma y'ibiganiro hagati y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ku mpande zombi.
Inteko z'ibyo bihugu byombi zaratanye mu mitwe zikoresheje iminwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Abasirikare b'Abahinde 200 barahasize ubuzima. Itangaza ibyo bihugu byombi byasohoreye hamwe ku munsi wa kabiri bivuga ko ayo masezerano yashyizwe ko nyuma y'ibiganiro hagati y'abasirikare bakomeye b'izo mpande zibiri umunsi w'imbere yaho. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bihugu ko ari bibiri byumvikanye kwirinda ibyotuma haba ukundi gutana mu mitwe uko ariko kose mu ntara y'ubugaragwa ya Ladakh ihana urubibe n'intara ya Tibet. Uguhangana kw'inteko z'ivyo bihugu vyombi kwatanguye mu kwezi kwa gatanu kwari unyutse kwezi kumwe inyuma yaho igihe abasirikare b'izo mpande zombi batana mu mitwe bakoresheje ibipfunsi, amabuye n'ubuhiri. Abasirikare 200 b'Ubuhindi barahasize agatwe, abandi batari bake barakomereka. Ubushinwa nabwo nyene bwarabuze abasirikare babwo, yamara nta bitegeri bwatanze. Impande zombi zagirizanya kugutana mu mitwe guherutse kuba. Ubuhindi bwagiriza Ubushinwa ko bwarenze ku masezerano hagati y'ivyo bihugu vyombi mu kurungika inteko zabwo n'ibigwanisho ku rubibe sangiye. Mu gihe Ubushinwa bwagiriza Ubuhindi ko inteko zabwo zarenze umurongo ntarengwa ko urubibe bihana, zirarasa amasasi yageramiye umutekano w'inteko zabwo ziri ku rubibe.
Muri Belarusia, Perezida Lukashenko yarahiriye ubuyobozi huti mu muhango usa n'ibanga mu gihe ubusanzwe iki gikorwa kibanza kwamamazwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahise bahamagaza indi myigaragambyo. Eugene Mukankusi arakomeza inkuru.
Perezida Alexander Lukashenko wa Belarusia yarahiriye indi manda uyu munsi kwa gatatu mu iyimikwa ryamagambo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'iridakurikiza amategeko, aho bahamagariye indi myigaragambyo yo kwamagana ubuyobozi bwe bw'imyaka 26. Alexander Lukashenko yarahiriye imirimo nka perezida wa Belarusia mu muhango wabereye i Minsk uyu munsi kwa gatatu. Ni umuhango wabaye utunguranye, ubusanzwe wagomba kuba haramamajwe nk'igikorwa gikomeye cya leta, nyamara ahubwo wabaye nta kintu kibanje kubigaragaza nyuma y'itora ryakuruye impaka ryabaye ku itariki ya 9 kwezi kwa 8, aho Lukashenko yigambye intsinzi ikomeye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinje kumama amajwi ku buryo busesuye kandi bakoresheje imyigaragambyo y'ibyumweru birenga bitandatu yahuje imbaga y'abantu bamusaba kwegura. Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birimo gutegura ibihano ku bayobozi bakuru bagize uruhare muri iryo tora, bigakubitiraho no guhiga abantu byakozwe n'abashinzwe umutekano. uwo mugabo w'imyaka 66 y'amavuko uri ku butegetsi kuva mu gihe cy'1994 yavuze ko igihugu gikeneye umutekano n'ubwumvikane ku cyorezo cyugarije isi yumvikanisha COVID-19. Lukashenko arahiriye indi manda y'imyaka 5 yizeze kuzakorera abaturage ba Repubulika ya Belarusia abikuye ku mutima kubungabunga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu n'umwenegihugu no kurengera itegeko nshinga.
Urakoze Jenny, umuryango OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika ya Ruguru n'Uburayi urashima intambwe ibiganiro hagati y'Ubugiriki na Turukiya bimaze kugeraho. Fidel Niyongabo arakomeza.
Ishyirahamwe OTAN ryamenyesheje uno munsi kuwa gatatu ko intambwe ziboneka zashyizwe ko hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo biganiro bigenewe gutuma hataba ugutana mu mitwe hagati yazo, bifitaniye amatati yerekeye amasoko ntanganguvu mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg avuga ko abategetsi b'igisirikare b'ibyo bihugu byombi bagiranye ibiganiro ku cyicaro cya OTAN mu ntumbero yo kugerageza kumvikana ku buryo bwo gutuma atagutana mu mitwe kuhaba hagati yabyo, haba mu kirere cyangwa mu mazi. Uyo muyobozi Stoltenberg avuga ko inama zibandanya hagati y'izo mpande zibiri kandi ko intambwe zimaze gushikwako. Ivyo yabitangaje inyuma yuko abonanye i Brussels n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Pedro Sanchez. Twigoro tugutorera inyishu ibibazo biri hagati y'izo mpande zombi duhagarikiwe n'igihugu cy'Ubudagi. Imishamirano hagati y'Ubugiriki na Turikiya yari yiyongeye mu mezi ya vuba yaragabanutse muri iyi minsi. Ivyo bihugu byarumvikanye ku munsi wa kabiri kuvyereke gutangura ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati ifitani.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudusanga kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no kuri rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho leta ihakana ibikubiye muri raporo y'itsinda rigize akanama k'umuryango w'abibumbye gakurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye, ako kanama kavuze ko ubutegetsi bushya mu Burundi nta gishya bukora ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda arakomeza.
Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi washikirije raporo yawo imbere y'abagize akanama kubahiriza agateka kazi na muntu i Geneve mu Busuwise. Dudu Diane akomoka mu gihugu cya Senegal atwara uwo mugwi yemeje ko wari witeze ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushasha, ariko ko atacigeze gihinduka mu vyerekeye ho nyangwa y'agateka kazi na muntu. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo. Ikibazo nyamukuru no kumenya nimba iho nyangwa y'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya rizokongerekana bikabije canke ko rizohagarara. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kuba ciza ukutihanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona. Ubico twabonye muri iyi raporo nuko atakintu na kimwe cigeze gihinduka. Abaharaniye uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakoreye amashami yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na leta, aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, hari n'abakenyezi bakubagurwa. Twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu. Muri iyo nama yabereye ku buhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu ari naho natwebwe twayikurikiraniye ubuserukira Burundi muri ONU, ambasaderi Tabu Renova yateye ivyatsi iyo raporo. Ku bwiwe abageze uwo mugwi w'amatohoza bacuditse n'abatavuga rumwe na leta aserukira. Ati nk'intumwa z'Uburundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba ONU ku Burundi. Iyi nama ibaye nyuma y'amatora yagenze neza mu mutekano n'intwaro rusangi, aho Abarundi bitoreye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga ba ONU bahinduye intumbero, ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta, ukerekana akababaro ndetse kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora ibyo bigaragarira mu mareme ntanya y'ibibi byo byarakozwe canke bizokogwa no umugambi SNL DFDB kanatsinda bashinzwe hawunyanzwe n'amategeko ya ONU
violation de l'article 2 alinéa 7 de la charte des Nations Unies
Uburundi byerekana nyabuna ko kuntwaro nshasha ya president Evariste Ndayishimiye ibintu byahindutse
Depuis 2015 le Burundi a objectivement fait d'énormes progrès dans le renforcement
Kuva mu mwaka w'2015 Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu kubaheza agateka kazi na muntu Oni kwiye kubibona maze bikogwa by'uyu mugwi usohora amaraporo aho tugateka kazi na muntu bihagarikwe Uburundi ntibusamazwa nibi ahubwo turabananya kazi ko gusubiza ibintu mu buryo nkuko leta nshasha yabitanguye ubumwe bwa buraya buhindura ingendo nyabuna ntibubandanye guha amategeko Burundi ahubwo habe ukubahana hagati y'ibihugu turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira murakoze
pour le développement économique et harmonieux pour tous je vous remercie
ubwo bumwe bwa buraya butunguru toke no Burundi intumwa yabwo isaba ko nyabuna hosubira kunagurwa ikiyago cha politique hagati ya leta nabo batavuga rumwe
les élections et l'arrivée au pouvoir du nouveau président offre une bonne occasion au Burundi pour s'engager durablement
atamatora hiruka kuba no mukuru w'igihugu mushasha nikimenyetso ciza cyo guhindura ibintu no kubahiriza agateka kazi na muntu ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza kuko uyu mugwi umaze imyaka 4 werekana ko uburenganzira bwa muntu buguma buburabuzwa dusaba leta kugaruka n'icuka ciza n'ikiyago cha politike nabo batavuga rumwe kurekure mfungwa za politike abahari na gateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa hame no gusambura umugwi w'inkora bara w'ugwaruka gw'imbonera kure
la dissolution des milices et des ibonara kure
na intumwa y'igihugu cy'u Faransa irajwe ishinga nuko abakora ayo mabi badahanwa
Violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Atonyangwa yagateka kazi na muntu nayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi bitaye amakenga. Ubu Faransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi. Turasaba ko bokorana mbere na sentare mpuzamakungu mpana bya CPJ kugira ibyaha bihanwa niyo sentare ababikoze nabo bashengezwe. Ubutegetsi bushasha bubakaryo keza ko gusohoka mu mabi yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugarukana icyizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bitegekanijwe ko inyuma y'iyi raporo ONU izofata ingingo yo kongereza canke guhagarika ikiringo c'uwo mugwi ukora amatohoza ku Burundi washizweho mu mwaka w'2016. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, tukivuga ku by'iyo nkuru nyine, mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye, abanza kumubaza ikijambo yavuze ry'ibanzeho.
Muri rusangi icyo twashikirije twabanje kwerekana neza ko icyo cegeranyo ari cegeranyo ubona neza ko categuwe mu ntumbero y'ukononera leta ihari bakerekana ngo hakozwe ibi n'ibi n'ibi mugabo waza kuraba ugasanga mu by'ukuri uyu mugu w'inhaye ububasha udafise wo kuja kuraba ingene leta ikora ibyo ikora bitari byo kandi bazi neza yuko icyo no kwita amategeko agenga inama mpuzamakungu ONU ayo mategeko arabuza neza yuko ibihugu birekurirwa kwinjira mu ntuze mu buzima bw'igihugu kandi birana ayo mategeko aranavuga neza yuko nawo ni ubwayo umuryango ni utarekuriwe kwinjira mu iringanizwa ry'igihugu ariko uyu mugwi ibintu bitari bike wagiye urerekana ngo ni bijanye n'agateka kazi na muntu gutondagura umuntu agaheza akibaza ati mbega none uyu mugwi ufite ububasha nyabaki ku buryo urengera amategeko agenga inama mpuzamakungu
urabona ko uyu mugwi biboneka ko ufise intumbero yo kononera leta y'u Burundi ibintu mwibaza bya bituma uyu mugwi ufata iyo ntumbero nibi
uyu mugwi mu bisanzwe twoja mu 2016 kishigwaho cyaragaragaye neza yuko washizweho mu ntumbero yari igamije kononera igihugu kuko ibyabaye mu 2015 murabizi imigumuko yabaye kugira ngo barabe yuko bohindura leta ihari ivyo navyo abene igihugu n'inzego z'umutekano nibemeye ko bija mu ngiro nico gituma rero abari ko barafasha gutegurwa mu itegurwa ryavyo nibo batigeze banezerwa neza yuko ibintu bigenda uko ngo murazi neza yuko habaye na kudeta mugabo nije mu ngiro ntikunde kuko abajeje umutekano bazifashemo neza aha rero uwo mugwa ciujaho kubwishavu kugira ngo barabe ingene babandanya baca hirya no hino kugira ngo icyo bagomba gushika ku 2015 baheze bagishike ku buhoro mu gushiraho umugwi uza uvuga yuko ari ibyaha mpuzamakungu ibyaha mu nyabwoko cyangwa ibyaha bihanwa crime contre l'humanité mugabo aho hose kugira ngo barabe ko u Burundi n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bo bashengeza imbere ya sentare mu nzamakungu kugira ngo maze baronke akaryo ko gushikira ubutegetsi bagomba gushika ko mu kunywa biciye mu nguvu kandi
ndabona bo nibande muvuga ko icyo bashaka gushika ko nibande
mu Burundi hariho abatavuganwa na leta abo nabo kuva kera narindi bariho mugabo intumbero yabo siyo gushikira ubutegetsi iciye mu matora nico gituma bagomba guca mu nzira zose zishoboka inzira z'igikenye inzira zo gutembagaza intwaro aho rero ugashasanga bariko barafashwa n'abandi bindi bihugu bimwe kuko ubwabo atanga ubu bari bafise zigaragaza neza ko ibyo bintu bishikako nico gituma nuno munsi ikigaragara nuko usanga abo nyene aribo bariko aratanga inkuru zitarizo hanyuma bakabandanya bashigikirwa n'ibi bihugu ari byo byaciye bisaba yuko haja huhuye umugwi ku buryo kuva mu 2016 ibyo bihugu nyene n'ibyo byagiye uko umwaka uhera bisaba yuko umugwi wongerwa ikindi kiringo gushika nuno munsi
muravuze ko uyu murwi utoragura hirya no hino amakuru atariyo ariko murazi ko uyu murwi utaronse uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
leta y'u Burundi mu ntango yatanguye gukorana neza n'inama mpuzamakungu yarakorana neza n'ibisata by'inama mpuzamakungu bijejwe atakazi na muntu n'ikimenyamenya nuko mu 2015 haragiyeho umugwi mpuzamakungu uhamagariwe gutohoza ivyo bavuga ngo ibyaha biriko birakogwa ariko rero mu 2016 mu kwezi kw'icenda uwo mugwi utanze ikicegeranyo harimwo ububeshi burengeye n'ukwagiriza leta ibintu biteye isoni gushika naho bayagiriza yuko umukuru w'igihugu muhiriwe mu nziwe afise ahantu agirira aho hotel agateka akazi na muntu ahantu nogira ntiba agirira ngo torture sindi nyine bivuga ariko rero muri ico gihe leta y'u Burundi yarasaje kico cegeranyo cotosogwa kugira ngo biheze bigaragare neza yuko ibisigayemo by'ukuri byotuma haja kumugwi ariko kuzegi ni europeyene ntiyigeze yemera yuko hari ibiganiro na leta kugira ngo ico cegeranyo gitoso ogwe ariko gituma hacajaho ibintu by'inguvu rero uwo mugwi wagiye kujaho ku nguvu banze by'ijambo leta y'u Burundi biratangaje
Tabu Renova ambassadeur asebukira Burundi i Geneve mu ishyamba n'abakongo murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
tuva mu Burundi tuje mu Rwanda ho mu gitondo cyo kuri wa gatatu akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali karamutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurirwa Inyarutarama ngo bajye gusura inzu bazimukiramo igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa abaturage bagakomeza kuvuga ko bakwiriye kurenganurwa bakemurwa mu buryo buciye mu mucyo Eric Bagirubusa umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda yabikurikiranye
Urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buke hagati y'ubutegetsi bwa karere ka Gasabo n'abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso bashyamiranaga n'abaturage batuye Inyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bagomba kwimukira mu busanza mu karere ka Kicukiro intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri Gasabo n'iz'umutekano zari zajyanye aba baturage gusura inzu bazimugirirwamo maze zigezwe zitangira kubafotora umwe mu baturage afotoye iryo tsinda ry'akarere maze Madame Pauline umuyobozi w'inshingwa bikorwa ka karere ka Gasabo ahita inzego z'umutekano kumwambura telefone ubushyamirane ruvuka ubwo telefone y'Amerika igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara nta munyamakuru wari wemereye kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemereye gufata amazi n'amashusho ijwi rya Amerika yahageze mbere y'abandi yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na Savannah Company yubakisha aya mazu uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemereye kwinjira
bashobora kwinjira kubera umunyamakuru kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa Voice of Africa nako Voice of America yego ndimo
ariko nubwo tutemere kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri macyo ubutumwa ubutegetsi bwa nyene y'abaturage uyu ni madame umwari utegeka karere ka Gasabo
twabazanira ngo musure muhabone ntakagira ubabwira ibintu hari n'abavuga ngo ntazihari muraziboneye ko zihari icyo ni kimwe icya kabiri ibirebana na za disitisiyo z'ukuntu ibintu byabazwe nge ndemera nge sinemera mwese muratandukanye imitima iranatandukana uko umuntu akunda uko umuntu abona ariko inzu n'izi ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kwa mutaziza ariko icyo twari tubazaniye kugira ngo muzirebe mwarazisuye murazibonye ubwo igisigaye ni ugutegereza ko zizura tukareba uko tubafasha kwimuka n'ubundi mukaza mukimuka
abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage madamu umwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo
ibyo duhuye nabyo ni agahoma munwa
gute
baduhamagaye ngo nituze batwereke ngo aho inzu zigeze ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri ntacyahindutse ibyo birangiye ngo tujye gukorana inama nabo bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone bari bagiye no kumukubita abari niwo bakubise ingumi twe tubona bari bafite gahunda yo kuwudutsinda mu iki gipanga ahubwo
bwana Fabien Barizeye umwe mu bagomba kwimurwa yari afite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zayimenye muri ubwo bushyamirane kuri we bikomeje kubakorerwa n'igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu
urabone ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho izi nzu twarazanze ese baragira ngo tuzakoreye
ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu busanza y'abaturage bategurizwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano uyu mubyeyi kuri mikoro z'ijwi rya Amerika yahise ahungabana avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye
ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare bumve ko dufite akarengane mu mitima
aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igena gaciro ku mitungo yabo batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo
ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igena gaciro iryo tegeko ryasohotse ryari riteganya ko uwakubariye ari wuhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo
mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka ariko harimo n'abagituye Nyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro bwana Jean Didier Shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe
iki kibazo ngewe uko ndi kubona kizarangira Nyarutarama haguye abantu kuko niba tubonye igitugu kibaye ahangaha nta mahirwe tugize ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye abaraswa ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu twiteguye gupfa njyewe ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye uzansenyera inzu ari uko ubanje kuyimbikamo nese urumva hari ahantu hatazagwa abantu ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bategurire amasasu yo kurasa Nyarutarama ubundi babone ko twimutse
dushobora gufatwa nk'ubwiyahuzi
njyewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho
shikama agakomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo
abanyarwanda ari abari mu gihugu ari abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo
ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama kirebe imiryango isaga 1500 yose hamwe gifata umuzimu mwaka w'2017 ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo kugeza ubu ku ikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 400 ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
tujye muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo Impunzi z'abarundi 287 zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo uyu munsi zacyuwe mu Burundi zanyuze ku mupaka wa Gatumba uhuza ibihugu byombi leta y'u Burundi kabisaba ko izindi mpunzi nazo zahunguka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Kivu y'Epfo Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
Izi mpunzi zatahukanywe uko ari 287 zinyuze ku mpaka wa Gatumba ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mpaka wa Kaberagure na Kavimvira icyo gihe zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kuba izi mpunzi zatahukanywe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira zari ziyafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana n'itegeka konsulate na Gerardine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara ya Kibitoki bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu cy'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro
cyane ndabishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse nabashimiye nyakuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho batugorewe muri Kavimvira twikorera igaravie tukikora mucanga dukora amafaranga 50 twari tugwawe cyane twajyanwe ku munsi twaduhangayitse besi dutashe twararusha atari icyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu nkaba nanga kumusaba yongere uko twitaho twega dutashe yitaho n'abasigaye muri Kavimvira mbese abanye dutashe basigara bararira nukuri ndashimye imana yoba idukuye mu rupangu rwa hanseri ndashimye imana nukuri turashimye cyane kandi hariho n'abandi bantu basigaye twifuje ko bo mubwire uburyo bwose nabo nyine bazodusange mu gihugu cy'u Burundi twari duhangayitse twari tubaye nabi none turashimiye umubyeyi wacu leta mbyeyi yatwitayeho w'u Burundi mbere bitumukomera amashyi yaduhamagaye kwiyo dutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe imana imuhezagire yongere ahezagirwe rwose
Enoke Ndayishimiye nawe n'umwe muri aba barundi batahukanye yemeza yuko ari ibyishimo kuri bo
ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu abanezerewe cyane rwose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro aha twari tubayeho nabi mu buzima bubi twari dutunzwe no kwikorera amagaravie twari tuzwe kwikorera imicanga abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerewe cyane
Faustin Bastenti Bangana ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'intwaro y'agati mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko abo barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya korona nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere y'uko bahunga uyu muyobozi wari waserukiye leta y'u Burundi ku mupaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikareka ubwoba
ndababwiye nti karibu karibu bose twebwe turi pre kubakira murabona urongoye gisata cy'impunzi ari hano abahasere badufasha mu bindi bari hano igipolisi cy'ubundi kiri hano bose intwaro turi hano nta yindi jambo dufise mu kanwa atari jambo rimwe ry'iteka duko dusaba yuko aba bavukanye bacu aba bene data bose batahuye nabo mvuga nti kanatsinde batashi wabo none utashi wanyu wumva hari ahantu haryoshe haruta aho si wanyu muhira umubyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza n'akamwina mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu ariko barateba kuko ni umunsi mukuru
mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi z'imurongwe no mu rusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma niki wazibira
oya abantu bose navuze ntituze tuja muri byinshi umurundi wese ari muri Kongo mbese si no muri Kongo wese kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose
ku Rwanda rw'umuyobozi wa seri muri Uvira na Fizi Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka, ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitahukanye izi mpunzi z'abarundi, mu gihe ibihugu bya Tanzania n'iby'u Rwanda nabyo bikomeje gutahukana izabihungiyemo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira.
Arakoze Vedaste, nshuti mukomeje kudutega amatwi. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Etienne Karekezi, yindi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.